Imwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 no kuri City Radio FM 88.3. Inshuti ya bose mu Rwanda. Ku Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22, naho kuri ubuga rwa internet mutwumvira kuri www.radioyacu voa.com. Muri kumwe na Fidèle Niyongabo ndabahaye ikaze mu makuru yacu yo kuri isaha, amakuru dutegura tukanabashikiriza turi mu ngo zacu mu ntumbero yo kwirindikiza tumbwira wa corona. U Burundi amatora amaze kurangira mu kanya gato karangiye. Bamwe mu Barundi bavuganye n'Ijwi rya Amerika bavuze ko muri rusangi igikorwa cyabaye mu mutekano naho atabuze utunenge twigaragaza.
Urabona yuko abantu bacitabiriye ari benshi cyane, icyo kintu kiraboneka kandi bazindutse, ubona yuko bafise ishaka ryo gutora.
Uyo ni Faustin Ndikumana, muhinga yigenga mu by'ubutunzi mu gihugu cy'u Burundi, aho yari ahejeje gutora mu gisagara cya Bujumbura. Uyu munsi rero amakuru yose tubafitiye yerekeye by'umwihariko amatora mu Burundi tukaza kugerageza kubagezaho uko abakandida batoye n'aho batoreye. Mu Burundi amatora yarangiye mu kanya rero karangiye, ubu hatangwa igikorwa cyo guharura amajwi. Uyu munsi umukandida w'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye aho yatoreye haranzwe n'umutekano mu bitabiriye icyo gikorwa cyo gutora. Arashimira Abarundi kubona icyo gikorwa bagiha agaciro, agasaba Abarundi kurindira izovamwo batekanye. Nayo muri zone Musaga aho umukandida yigenga Francis Rohero yatoreye, yamenyesheje ko Abarundi bakwiye gufata amatora nk'umunsi mukuru aho gutekegwa n'ubwoba. Inkuru dushikizwa na Desire Atongimana.
Kwidubu muri komine ya Giheta aho Evariste Ndayishimiye asanzwe avuka niho yatoreye isaha imwe yo mu gitondo. Muri icyo kibanza hari ibibanza byo gutoreramo bitatu. Abantu bateganijwe kuhatorera ni 1,109 nk'uko amakuru dukura mu bajejwe guhagararira amatora abitumenyesha. Evariste Ndayishimiye akaba yakengurukiye abatoreye muri icyo kibanza kuko bazindutse. Abo bafise umutima wo konona nabo abasaba kutisambulirako.
Ndabakeza cyane cyane kubona ishaka bafise beshi bazindutse kandi ariko batora umutekano, nta bantu ariko baronona. Ico rero ni ciza cyane ku buryo dutegereza kubakeza. Uno munsi nti ariko hatora abanyamigambwe, ariko hatora Abarundi. Umurundi wese rero yobanza kumva ko ari umurundi ariko aratora, atari umunyamugambwe, atari akagwi. Rero iyo ari vy'igihugu yononye abayiyononeye. Nico gituma rero nohanura ntihagiye n'umwe acutse uwo mutima kuko abayononeye igihugu ciwe nyene. Kandi turize neza uko abafise uwo mutima atari benshi, baba bafise nabo nikuguma tubahanura uko nyene.
Francis Rohero umukandida yigenga aho yatoreye ku Musaga muri zone ya Muha mu ishuri rito rya Sokarte yifuza ko muri kazoza amatora adafatwa nk'intambara ahubwo Abarundi bakayitabira nk'umunsi mukuru.
Ntabaje wemba nshingiye ku kintu nyamukuru cuko amatora muri iki gihugu areka kuba ikintu cy'ubwoba. Mugabo kugubu amatora ari nk'umunsi mukuru, abantu ntibasubire kugira ubwoba. Umenga amatora aje kunyaga bamwe, aje guhezayo abandi. Jewe nkaba henshi nagiye nerekana ko amatora ari ikintu kije kuduhuza hamwe. Umuntu wese azana akanyamuneza azatwenga agira ati ngiye gutora indongozi nziza, ngiye gutora umuntu azoshira imigambi imbere, izo nyubaka izo nkiteka nkwiriye. Rero n'abafise umujinya mu minsi yeze numva yuko umenga abantu bose berekana ko ibara ryogwa. Ukumva umenga icyo bashira imbere ni gutukana, ni kwandagazanya. Icyo kinyereje nkaranagira nti nicyo ushaka kwerekana ko amatora n'umunsi mukuru.
Amatora n'uwa gatatu yabaye imbuga ngurukana bumenyi za WhatsApp, Facebook na Twitter zugaye mu Burundi. Francis Rohero amenyesha ko bikaba byakozwe ku neza y'Abarundi ata kibazo, ariko bikaba binyuranye n'ivyo asaba abijejwe kwisubirako.
Bishobora kuba bifite akamaro nk'uko bishobora kuba bifite ingaruka. Akamaro kabyo ni uko byadufasha twese gutuma tumana ko makuru, Abarundi bakamenya ibiriko nyabo. Ingaruka mbi ni igihe bamwe bayikoresha mu kugira ububi gito, mu guca abarisha bavuga ibitari byo. Icyo byose urumva niho navuze nti uri umurongozi mu gihe ciwe niwe afata cyo no kwita responsabilite akamenya ati ndabiretse kubera iki. Mu gihe yabigize kugira ngo agabanye urukurukuru, agabanye ububeshi, agabanye ibyo konona, no mushigikira. Mugabo mu gihe yabigira kugira ngo akwere ubwoba, ibaza ati baragumenya ukuri ntashaka.
Aho yarari mu Giheta, Evariste Ndayishimiye akaba yasavye bitoza n'Abarundi gushiraho intaha ishize.
Bahejeje gutora no kwitahira kubandanya ibikorwa, hanyuma tukarindira ababijejwe baharure, hanyuma batubwire ingene vyagenze. Kandi ikindi novuga ni uko umwe wese yovyakira kuko ahani twaje muri sentara aho bakimanza kuko nta sentara nimwe irabaho nawe wicira urubanza no vuga n'abarundi twese twatora twakira ivyo abarundi bakoze nawe ububirimwe kuko nico gituma dashaka kuvyanka nawe uburimwe
mwamenya ko aho Evariste yatoreye abaserukire bihugu vya Nigeria na Tanzania mu Burundi bari bahishikiye Desire Hatungimana Kigali
agatongo wa umukandida w'umugambwe SNL utavuga rumwe na leta yatoreye havuka muri komine Kiremba mu ntara ya Ngozi yavuze ko ibiva mu matora n'ibitamushimisha zo kwitura amasentare ashinzwe gutatura amatati y'amatora Pierre Claver niyo nkuru adufite ibindi kuri iyi nkuru
umukandida agatongo asa aherekejwe n'umukenyezi wiwe hamwe n'abandi bamwegereye mu mugambwe no mu bamucungerera ubuzima yatoreye ahitwa Iciri ni muri komine Kiremba intara ya Ngozi aho asanzwe avuka hari nk'isaha zine zirenga gato abamenyesha makuru batanguye kwankirwa n'abaserukire mu Gwiseni ucungira amatora kwinjirana nawe kugira ngo bamufate amafoto n'amasanamu inyuma y'impari zamaze nk'iminota 10 gwasa yavu yavuga ko bitamujyoheye kubona abamenyesha makuru babuzwa gutangaza ingene yatoye gutyo babona kwemeregwa gukora akazi kabo amaze gutora gwasa yahamagariye abanywanyi biwe n'abarundi muri rusangi kwihangana barindira ibiva mu matora Gwasa yavuze ko nibitabashimisha bazo kwitura amasentare ajeje gutatura amatati y'amatora nk'iyubahiriza ibwirizwa shingiro n'izindi
abaduserukira mu biro do vote atandukanye no kuva ba mandate bategerezwa gutahukana ivyegeranyo by'uko ibintu byagenze kumwe n'umwimbo kuko ivyo nivyo biheza bigafasha iyo umuntu afise amakenga canya kangonongono nivyo biheza bigafasha kugira ngo umuntu ashobore kwitura inzego zibijejwe tirabe ivyabaye hanyuma zigire icyo bishikirije nk'ingingo kugira ngo barenganure uwo ba yumva yuko yarenganijwe kuko turumva yuko hari habafise intumbero zitameze neza bashaka yuko ivyo bipfuza ku mutima ariyo byohita aho kuraba ivyo abanyagihugu boba bavuze icyo dusaba rero nuko umuntu wese yobikora mu ntumbero nziza yukurondera yuko igihugu cyacu kiguma gitekanye
umunsi wose w'amatora na internet yari hari gutuma tumana ko amakuru ku buhinga ngurukana bumenyi ntivyakunze agatogwa sayagiriza leta kuba yaciye imirongo ya internet kugira ngo ubusuma bw'amatora bukunde Wahoza twari Burundi Domitiano Ndayizeye aserukira runanikira Burundi nabo nyene yatoreye havuka imurago muri komine n'intara ya Kayanza ahejeje gutora Ndayizeye hamagariye umugwi ucungera amatora seni kwirinda ubusuma bw'amatora abarundi nabo bakizera ivya yavuyemwo
kugira ngo ngaruka ya matora izogende neza bikenewe ko umugwi uje gutegura amatora seni ubyifatamo neza kugira ngo ibiharuro bizova mu bibe ibiharuro byerekana koko icyo abanyagihugu bashaka biza no gukorera habona abasaba rero nshimitse yuko nk'abajejwe gucungera amatora aba baserukira ndani imigambi inyuranye kuba bareka bagakurikira ibiharuro kandi bakabaha ibyo byemezo nk'uko bitegekanijwe n'amategeko hanyuma aho ntarishize twese tuyemere
Nuko amakuru twaronsa bivuga amatora yaracungerewe n'igipolisi n'igisirikare mu gihugu cyose umuvugizi w'igipolisi avuga ko atangorane zikomeye zibonekeje gusa Pierre Nkurikiye avuga ko tunenge twotwo tutabuze
kumuyira naho nyine hari modoka zibiri zibonekeje zifite amakenga zifite numero yo kugomba kongana mu mutekano hanyuma abaje mu mutekano basha barazihagarika bazihagaritse baragerageza kuzihagarika imwe irabasiga yindi barayifata basanga kuko yari mu muntu yarasimpo yarayenyegeje mu ikapo biboneka neza ko bari basimpo mbere gonga mu mutekano bwa kumuhira urutana hariho umunywanyi w'umugambwe SNL yaje gutora fida iwe asanga nka makarata ane yo gutora kandi ashobora kuba ari ayukuri ubu rero yaciye afatwa kugira ngo amatohoza abandaye mabwaza aho yayakuye mu karere k'uburengero hariho abamandatere b'umugambwe SNL mu rugari aho batorera bita ku rusumo umwe yafatanywe afise urupapuro mwemerera kuza gucungera amatora rutari urwiwe uwundi muntu no muri quartier Swahili hanye ni muyinga aho bita kuri ecofocoranic gice cya bitatu hariho uwafashwe uwo muri uwo mugambo nyine ariko aragerageza kugomba kubwira abantu abatora aho baza gutora ku mirongo
ntandorerezi mva makungu zigeze zibonekeza kiretse abaserukira ubuserukizi bw'ibihugu nka Tanzania, Kenya na Nigeria babonetse bacungera amatora ahatari hake. Amashyirahamwe yigenga akorera mu gihugu yoyo yabonetse acungera ayo matora. Ishyirahamwe mpuzamakungu Croix Rouge ritabara imbabare ryari ryakwiragije indobo n'amazi hirya no hino kugira ngo abaje gutora barinde gukaraba mu ntumbero yo kwirinda ikiza cy'umugera wa corona. Amatora yabaye umunsi nayo umukuru w'igihugu ayabashinga amateka n'ayabaje inama b'amakomine. Abashinga amateka bazoba ari 119 bamara ikiringo c'imyaka 5 nayo umukuru w'igihugu azomara ku butegetsi ikiringo c'imyaka 7. Bitekanije ko ibizova mu matora bitangura gutangazwa na Seni mu masaha 48 ari imbere. Pierre Clavier ni inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Turagushimiye Pierre Clavier. Ugiye kwato iri zitanzu abanyagihugu b'abarundi zazindutora zimwe mu nzi z'abarundi zahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo z'imikambi ya Rusenga zifuza ko abo ihinduka kugira ngo abahunze azobone uko banguka mu gihugu cy'u Burundi. Umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Desengabo yavugishije zimwe mu nzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Rusenga.
Niteze uko hazobihinduka kugira impunzi twebwe turi ngaha mu Rusenda dushobora gutaha. Icyo notera ka muntu uko gusa kimwe Seni baba ntagira hihengamira kugira Burundi turi mu kambi tutahe. Turifuza ko ubimpinduka mu gihugu tugataha twava iwabo wa mahanga.
Kuri je iyo niteze ko amatora agenze neza bw'abarundi bo mu nkambi ya Rusenda ko twogira ibintu tugahugura. Uko kwa twita impunzi ntabwo ari ikintu kiduhesheje agaciro tunezerewe. Dusaba ko atora ukuri bahagarara amatora Seni ihagarara amatora by'ama bivugwa ntibihaga natwe tukaraba ko twosubira mu gihugu cy'amavuko cy'u Burundi. Twatejwe kwitwa impunzi twamanisha ku mutwe dusabye Seni be magabo. Guzose zibahuri atora ntiyibinta ashire uwatwenewe. Arare magabo yibuke ko natwe barundi turi hanze.
Impunzi mu gihugu cha Kongo bifuze kwanza iyo matora meza tani ariya tsumba yandi yo yabaye hama uwo bayatwese agatugwa biciye muco ama abo bananiwe nabo barushijwe nabo bagashira intahe ishize kugira umuperezida tuzoba turonse abashe natwe kutwibuka nka twebwe impunzi twahungiye mu bihugu bitandukanye mbese icyatumye duhunga akarondera abantu bose sanana bajya abandi mu politike bajya bo mu societe civile bari duruhara muri troisième mandat buzijya ntambye zabitumye zikavaho bakaganira kugira urundi wese yahunze igihugu babashe kugana utaha. Mbese twaragiye twumva yuko n'imigwi igwana n'imigwi igwana nabo bakayibondera bakicara hamwe kugira nabo babashe gutahuka mu gihugu kuko si abana b'u Burundi kandi tuvuga yuko turi hanze.
Abantu turi hanze uraba mu mpunzi canke abagwanyi bari hanze turifuza yuko amatora yobaho ubone ku muntu kubera ashobora kugarukira kuri abo bantu bose kugira ngo nabo babe mu mahoro batahe kandi bashike mu mutekano mahoro n'amazi.
Twari twifuza yuko amatora i Burundi yenda neza bakaraba ukuntu bitunganya abantu bajeje ubutunganyi bakurikirana amatora akagenda neza uwo batotora wese azotsinda amatora arabe nta kundi tumwemere atware. Icyo twasusa nuko yodutwa neza akabananya tegere igihugu cy'u Burundi agwayuke mu Burundi akwiragiza amashyirahamwe ndugutse mu Burundi hagati nati aho kuna amashyirahamwe yasihe bashyira udufaranga biteze imbere akazabafashisha imwe n'abahe n'ibitungwa borore
impunzi y'u Burundi yahungiye mu ikambi ya Rusenda muri Congo nta kintu kinini niteze korana amatora kubera ngize nubiyo numvirije amaradiyo bikora avugwa ndumva ko umugambwe uri gutegetse ari watinatuhunga n'umunsi utarahindura imvugo atamvugo nziza urakwisha nubirije kumba nteruka kubona vise asanga gusekera amatora mu kw'igihugu narumvise katandukane na Nkurunziza kuko nk'umuntu yamaze kuvuga yuko umugambwe wiwe ari umusozi w'ibyo gatamuntu ashoboye umusozi ushobora kunyukira ukakwica nacembona yuko bya bindi nyine 2015 eka n'imbere yaho ari bya bindi nyine ce ndabona yuko niyo abarundi bo kwitonda bagatora uyivuza ashoboka kwamutangaza ari bwa busuma akabimbora kuzobananya gukora ibara abasenide bazobananya gutegeza abandi bantu bose baravuga rumwe
bivanye nuko twavuye mu Burundi twanka gatotezo mu gihe inzego byoshika zigahinduka turashobora dusubira tugataha tukaje kwa igihugu cyacu. Ariko icyo ntahava mbesha cyo bigumye uko byari riri aho urumva ko ntahavaza kwita mu mito kandi yari kwicika bigahinduka turataha ko bigumuka biri kuri simva ko umuntu yahava avuga ko yota bo jewe nkuko tugenda turumva inkuru nyine abasigaye batubwira turumva ko ari zigiye kugwasa ashobora kuba yotsinda bishitse bagatsinda tuzubutashe ariko hagatsinda murage barasanzwe
ukuri ndishobora gutaha
nta kiza kinini kibyiteguye no kuko ubushikwa amatora ari karaba ariko abantu benshi kiri hanze y'igihugu bashaka kujya muri ayo matora bahunze kumva umutekano wabo ariko ugenda kwa gitora ayo matora turumva ko atari ayabose kuko hariho abatari abanyamakanda ari abarundi nabo hariho abo tuzi ko abanyapolitike benshi bari hanze y'igihugu abwiza kuba bari mu gihugu nabo gutegura amatora biragoye rero kugira ngo abantu baze bakunde ibivuye muri ayo matora mu gihe hari benshi atari muri ayo matora kandi twarumvise ko hari n'abarurizi mvamakungu bagiye gukurikirana ayo matora atemerewe kujya gukurikirana ayo matora kugira ngo abe mu muco ibiyavuyemo bibonekane ko atamanyaga n'ubusuma burimo ibizavamo nta kinini tubyiteze no kuko turabona ko hari bitakozwe kugira amatora abe meza yubahirize bose
proshiye verasite
abasuhuje bakunzi banywanye ibijwi rya Amerika dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatumva kubera iyo mpamvu turabasa kutugezaho amakuru amafoto n'amashusho mubona aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho ugenda mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogeza mwakoresha urubuga rwa Facebook Ewa Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira akamenyetso ko gutera 1 2 4 4 1 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
naho ikijya ikamemerewe gukorera mu gihugu muri gihe bamwe barundi bavuganye nabyo bavuze ko muri rusange icyo gikorwa cyabaye mu mutekano wari utunenge twagiye turigaragaza Faustin Kumana muhigenga mu bijyanye n'ubutunzi ari mu bavuganye n'ijwi rya Amerika akiva gutora umviriza uko yasanze bimeze kuri mikro ya mugenzi wacu Eddie Gweme
icyo gikorwa ntagikore kandi hirya no hino hari nkuru zaguma ari dushyikira hari abari kuri baguhaye inkuru batelefona ubwambere hoho naje mpeje kugikora aho mperere ngaha mu gisagara ca Bujumbura ubwambere hoho nuko abantu bacitabiriye abe cyane ikintu kiboneka kandi bazindutse ubona yuko base ishaka ryo gutora ico kintu cagaragaye bajije anahariye aho kwaciye ndetse mbere hamwe nta muri Bujumbura hariko haraza umuntu umwe ku mabyumwamwe kiretse nkaho nko mu Buyenzi numvise avuga ko harakiri abantu benshi ukatira za Buyenzi na hariya ku Musaga harakiri imirongo mugabo abo bantu abantu bashitabiriye ari benshi kandi benshi bazindutse urabona yuko ari amatora abarundi bitabiriye kabisa
kuba ubona ubwitabire buri ku rwego rwo hejuru cyane kuri wowe ibyo bivuze iki
yewe nibaza yuko wabarundi amaze gutangura bakamenya amatora ica sigura bakamenya ko utoya bari karatora kaduza kiwe hanyuma urumva kubaravya ibihitiye mu gihugu bakaraba icyo bifuza bakaraba barabanza gutabara ku myaka burya ijwi ryawe nibyo riba ari kuri aguha kazoza ikigihugu cawe uko ucyifuza niho rero tubona yuko kumura n'amatora y'2015 n'amatora asatana natari yaragenze neza amatora y'ibihumbi kuko hari abatari barayitabiriye n'ay'2010 muribuka yuko yabaye bamwe baravuga ko yibwe barayavamwo hanyuma aya yo mu y'ibyiza shingiro urumva benshi ntibari kubara yakurikira kubera atakintu cyari ko kirahibwa babona batahura mugabo ubu urabona ko bavuga giye kumura amatora twaheruka tubonamo abantu benshi yari nka 2005 novuga yuko rero ayo 2005 hamwe imigambi ari nka yose irimo ni nka yasubiriye kuba rero ubona ko imigambi yayitabiriye hama akavuga bati ubu rero turagiye gutura turabona imigambi kayitabiriye kumbura bo twifuza turababonamwo turagiye gutora kandi twazi ko tugiye gutorera kazoza k'igihugu cyacu iko niyo nsiguro je nabihaye
bwana Faustin Ndikumana uraho ngaho mu mujyi wa Bujumbura aho watoreye muri icyo gihugu indorerezi mpuzamahanga nyinshi ntago zashoboye kuza kwitabira igikorwa cyo kugenzura uko amatora agenda cyane cyane bitewe n'ibibazo by'indwara ya virusi ya corona yibasiye isi ariko nkawe umuntu ukurikirana hafi politike y'u Burundi wagezaho ngaho ku biro by'itora umwuka wari wifashute
hari hatuje hari abapolisi usanga abapolisi hari usanga abasirikare benshi icyo tubona nuko abajeje umutekano kabisa bari bahari barahari kabisa ukabona yuko nabo nyine baje gusekiriza ayo matora ibyaba usiva televisi manza twabyumvise si benshi ubona mugabo tugiye turumva hirya no hino urumva yuko n'utuntu tumwe tumwe twa tugira tube tutameze neza haraho wumva ko bajeje umutekano baca bahashika kiretse aho twigeze kumva yuko muzarumonge ni muyinga yegeze kuba ahantu bavonga ba mandateri ba CNL bariko ngo araba ngo baba basohoye mabira mwamwe hanyuma no ngaha mugaga bakavuga ahantu umuntu yari karashaka guhindura abantu muri biro de vote muri ibyo kumva yuko hari abaje umutekano bashiye bashika bakabikosora kumbure hariho n'ibintu bivana na n'ingene umuntu utunganya amatora abantu bari karabyifatamo naho bari batubwiye ko hari abantu bari bashatse kuza mu gutora bashaka kugaruka gutora nk'ubugira kabiri muri iyo za kinama mugabo biraca birafatwa hanyuma abajeje n'umutekano mbere baca barashatabona kuza baravuga bati urabe yuko atwawo bagira agaruke gutora ubugira kabiri ngo yisubirize uko hanyavuga yuko ibihuha yuko hari amakarata asanzaye mu bantu ngo yandi ngo bashobora kuza gukoresha gushyika abagi baratubwira kuri tele batubwira bati ikibaye habajeje umutekano bahashika urekumbure ikindi nacyo twagiye tubona nuko bivuga bati uheje gutora amubwira ngo aca agenda ntagume ngaho ntibize gutera intuze icuka kibi abantu batangura gushwanira ku mabiro de vote kugira bize kuba mu ituze ubu rero igihambaye bavuga bati uko abantu baca basohoka bagaca bagenda igihambaye ni uko bamwe bita abamandateri b'imigambwe yose babwiriza kuza kuba bahari hanyuma amategeko akurikizwa kuko bavuga yuko abaharura si abatwara abo muri biro de vote si perezida n'abo muri mambere ba biro de vote b'ibiro by'itora hatora abantu badatorwa mu bantu pesike batatu ba nyuma cyangwa abari bo baratora ba nyuma icyo mbona gusa ni uko kumabira mwamwe abantu mbona basa n'abagabanutse umuntu arimvira ati ndona batatu ba nyuma batangura guharura ryari kuko abantu basa n'abazindutse ukabona umengo ariko haraza umwe ntawuzi rero ingene abo baza guharura yuko nihagira nka biro de vote usanga amasaha yo guharura ageze abantu basa n'abatakiza nicyo kibazo gusa ni umuntu ariko aribaza ati kumbure birava bigende gute mugabo ngira hariho nyine ba bitunganye mu migango bakaba bazi yuko ongira babizi ko afite n'inyungu nyene ibibona igaragara mu manyamigambo ngira babitunganyije ku buryo hagira abantu baza kugenda ku munota wa nyuma ngira baze kuraba inyene abo bantu batogwa nibaza kuko ico ko umugambi wose ngira wucise ubwo utogiza mara ko kumbure mugabo igihe abo bamandatire bose bari mu mabiro baba ariko barakora bakaza kuruha kopi y'ivyavuye mu matora ndumva ko ata kibazo coba kuko nyimba umandateri w'umugambi wose ari ufise kopi iyo kuri bishake biro de vote urumva bose arashobora kumenya ivyo vyavuye mu matora umwe wese ku ruhande rwiwe
hanyuma bwana Faustin Ndikumana ni nka ryari abarundi bashobora gutangira kumenya ibyavuye mu matora by'agateganyo
ubisanzwe mu Burundi birakunda kugahora binyaruka igishasha nuko kuri biro de vote bavuga ati internet zahagaze nta ushobora kuronka information bavuze ngo abantu binjira na matelefone ngo bagire icyo bafotora ngo bagire icyo bagire iki hanyuma urumva rero seni iza kubanza gucirindira yuko ayo majwi yagiye arava muri biro de vote imwe yuko yayishikiriye amatamu kutabaragira muri gusanga ibyo mu bisanzwe byahora bitangura kunyaruka kuko wasanga abamenyesha makuru bariko barabivuga mbere bigaca bituma na seni yihuta gukora icyo gikorwa mu bisanzwe kenshi bukeye abantu baba batanguza baramenya ingene ibyo biri kugenda ku munsi wa mbere ukurikira mugaro sinzi ngira seni nayo ashobora gufasha iminsi ibiri atumuga uko baravuze bati yuko abantu bazurindira icyo seni ivuze mugabo ndibaza yuko hamaze kuba habaye ayo makopi ku bamandateri bose ndibaza ko abamandateri bose nabo baba bariko barakorana mu migambi y'abagenda bavuga bati mwe mufise ibingana gute muri zone kanaka muri komine kanaka mu gihugu kana mu ntuze kanaka nibaza yuko umumandateri wese afise kopi igaragara neza ko ari yo batahinutse ngo binyuranye nibaza yuko ubusimangira bwo gabanuka.
Hanyuma hakomeje kuvugwa impungenge z'uko seni cyangwa se abategura amatora baramutse batitwaye neza bishobora kuzakurura imvururu mu gihugu nyuma y'amatora, ariko nkuko watubwiye bavuze ko kugeza kuri uyu munota ibintu nubwo harimo duke duke tutagenda neza, ariko kuri wowe ubona ko ibintu byabaye mu mahoro n'ituze, hari kizere ufite cyuko biza gukomeza kubonye hanyuma umuntu akaba yavuga ko amatora muri rusange yarangiye mu mahoro no mwituze?
Nibaza ko burya amatora ikintu gihambaye cyane ibarura ry'amajwi, burya abantu bariko bari barundi bariko baravuga aho bahagaze umwe wese ku giti ciwe, bariko baravuga aho bahagaze, hanyuma ubu rero kugira igihe cibarura, icyo gihe rero cibarura niho umuntu aza kubona ingene biza kuba byagenze. Uko mwibarura nuko abamandateri bose baba bahari bikaba ku mugaragaro, kandi ntagira umumandateri avuga ati jewe siho ndi, hanyuma iyo kopi akaba yifise neza akavuga ati jewe ndafise kopi yo kuri biro do vote yose ingene byagenze. Urumva muri icyo gihe rero iyo bariyo ntango ya mbere mu gihe umwe wese afite kopi kandi baharuye ku mugaragaro atari karatega ubwoba atari karatega ubwoba. Icyo kintu kibarura inyenyeri ziza kuba byagenze nicyo kiza kuba cyotangura guhumuriza, kuko abavuzi bati hari abamandateri bamwe basohowe aha abandi baragira gute, biriko biharurwa na banaka bariko babihanura nabi, bariko baragira gute barasohoye abantu, ibyo ni ukudakuzana muco. Hanyuma ikintu cyose gikwiye gucikora ni uko yaemarezirita ku mabiro do vote yose ahaba ari yotereza guca amenyekana ayo makopi ayo seni bifise, ku buryo n'abamandateri bose bashobora kubona yuko izo kopi bafise zibifise zisa n'izo abamandateri bafise. Ntagire umuntu afata ngo umumandateri atwaye ikopi usagera afata iyindi kopi ayikore acarugika mu iseni kumbura itariyo, aho hose rero niho hari aho gucungira ivyo rero kumbura itariyo kumenya kuza kuramenya ku mugoroba ntibadakongera batinda interineti na n'ibi vya mawatsapu bakabyikora kugira abantu bahanahana inkuru bamenye ikiriko kiraba. Ewundi umutsi w'amatora uhagaze ngaho.
Foste Ndikumana, umuhanga wigenga mu bijyanye n'ubukungu mu gihugu cy'u Burundi, nagira ngo ngushimire cyane kuri ayo makuru n'isesengura udukoreye ku bijyanye n'amatora mu gihugu cy'u Burundi, hanyuma no mukanya gakurikira tushobora kuza kongera kukwakura kugira ngo utugezeho uko byifashe muri icyo gihugu cy'u Burundi. Ndagushimiye cyane kubwa kanya wa Radio Ijwi rya Amerika.
Yego murakoze, twagerageje kubatarabwira natwe inkuru hirya no hino biriko biragenda.
Nshuti z'Ijwi rya Amerika, ni kuri iki kiganiro dusozereje ko amakuru yacu yo kuri isaha. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi kuri mikoro ari kumwe na Ange Fidèle Niyongabo. Tubasezeye tubifuriza mwese ibihe byiza, kandi tubararikira kubandanya mudukurikirana ibiganiro byacu kuri radio yanyu Ijwi.